Ingambi nyamukuru nuko tugomba gukorera abanyagihugu kugira ngo amategeko atugwa mu nama yotugwa mu nama nshingamateka yo amategeko ashingiye ku nyungu z'abanyagihugu bwite ntabe gukorera inyungu z'umugambwe cyangwa gukorera inyungu z'umugwi kanaka. Hama rero tugakora ku ntego y'igihugu, dukoze ku ntego y'igihugu muri icyo gihe kitureza bishimishe abarundi n'abarundi kasi bitume n'uburundi gusubira kugira isura nziza mu makungu.
Muri iki gihe amakuru atangazwa kandi avuga ko hariho abo mwari kumwe mu runani Amizere abarundi cyane cyane abari mu mugambwe Ipona batashoboye kwakira ibanza bari bahawe. Icyo kibazo umugambi mugifitiye ni uyuhe? Icyo kibazo umuzo gikemura gute? Urwo runani rurasambutse?
Urunani rurasambutse kandi nibaza yuko umbure ko bakurikiranye uyu munsi hariho bamwe muri abo bantu bari muri Ipona bashoboye kuza gusasamo n'amashingamateka. Kumbure n'abandi bashobora kuba bari inyuma kuko uko amategeko abivuga umuntu ashobora gusubirirwa mu gihe yakwije ibisibo bingana n'icya gatatu cy'iminsi y'isasa ry'inama nshingamateka nubwo icya gatatu cyo mu mezi atatu urumva ko ari umwanya utari muto. Ibaza rero yuko kumbure baba ariko bayihweza baca hirya no hino ibibazo uko byifashe kuko rimwe na rimwe birashobora gushika ugasanga kumbure umuntu bivanye n'uko abona ibintu kumbure mu bishoro bishe ugasanga afashe ingingo iyo ariko amaze gukubita agatima ntendero ugasanga kumbure ingingo yari yafashe arayihinduye ku neza yiwe no ku neza y'abandi bose.
Imigambwe itavuga rumwe na leta mwari kumwe mu guhakana ikiringo cya gatatu muvuga ko ata kintu gishobora gukorwa icyo kintu kitabanje kuva mu nzira, bavuga ko mwahemutse abo mwari kumwe mu rwi imigambwe itavuga rumwe na leta mwabwira iki?
Yose nari ntitwahemutse na buhoro buhoro kuko iyo abanyagihugu badutumye kandi umugambwe uwo ari wo wose cyangwa ishyirahamwe iryo ari ryo ryose rifite uburenganzira bwo gufata ingingo mu gihe babona yuko iyo ngingo ataco yonona ku neza y'igihugu. Ibyo rero twabikoze kuko ni ku neza y'igihugu, hanyuma abo bose iby'igihugu byega ni byiza yuko twokwiyumvira ingene twosohoka kuko ingorane zarabaye. Twaravuze tuti amatora ntatunganijwe neza n'iki n'iki mugabo arankaraba, none uyu munsi bose bavugati ahubwo ni mwicarane muganire umuti ko buko tuguma tuvuga gusa yuko habaye ingorane cyangwa nuko twakwiriye ni koko tuganiye. Kimwe cyo nuko mu ruhande rw'iwacu uko byari bimeze twebwe bobo n'imigambwe kumbure mugabo twebwe murazi byashikiye umugambwe w'FNL mu gihe iki kibazo cy'umugambwe kitaradadanuka mbe twoba tuvugira hehe? Hanyuma ko hari ahantu abanyagihugu bari bavuze ati genda hajya bamwe muravugiraho ibindi bize bize mu nyuma, ni kuki twogayira abanyagihugu batwizeye bakadutuma tukavuga gusa ngo ko hari abandi bavuga yuko bimeze uku n'uku ntibusibwa ntibubikwa? Rero twafashe rero cyane cyane ibibazo byose twiheje kandi n'abo turi kumwe mu nani twarabivuganye twabibabwiye ingorane ukuntu zifashe ntawe rero twahemukiye, ahubwo uwo ari we wese narabe turabe icyofasha kugira ngo uyu mwuka utameze neza umaze igihe turabigeni twohera kandi umwe wese arafite uruhara kugira ngo uwo mwuka muri urangire.
Agaton Rwasa icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka mu Burundi, murakoze cyane gose kuko ni maduhaye.
Murakoze namwe.